ca, ore ki no kori.
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 Uheruka muri murikira ukuri.
Nimba ubona kanyenyera gihe guye muri ko. Tobora ijambo niri kunigemuta.
Okay. Ba, turi kumwe nyene. Cembura mbona mengo nabiyo. Mugabo, wapi? Wapi? Sino wahemukira gipe. Wapi?
None ko bisanzwe wowe ushakiye.
Byavuye bigenda gute?
Kanye, basi dukaba ikibanza wicara hananje nze hiyo. Ndabe koreka kugumura ibyo gipe nakwine barimo.
Yewe.
Mana.
Oya, ni dukaba ndagusabye.
Yego nta nakiri.
No champomba masene ingene ka kwine kaguma kigira juju imbere ya gipe. Ndabira.
Nanije birakuraba wewe. Abantu ne bakiyaga mu mahoro pri.
Eh ari Yesu, ndabira ingene kamikoresha ko. Man ari ndagusabye no kuruhindukira urabe.
Dok, mpindukire kuraba ingene bayaka pri.
Kanye. Oya, oya, ivyo ndiko ndabona birarenze. Eh? Reka kwine nakazi ko gusa yavuye muhaye nakarikarakura. Uba se hava gipe gusa.
Bya vrai? Aho kameme ntivyo bari sawa. Ya.
Gwi gipe nako rero ingene ruca rugotwa. Ya mana we. Ari. C'est clair. Ikintu kiri hagati ya gipe na kwine kirenze ico je nawe twibaza. Franchement.
Kandi ucho kintu gumukimbira. Ufatira kuki exact?
Chaque fois twicaye nga. Erega nguma nihweza du comportement twa kwine. Ona apfa kubona gusa groupe ya kaho kigize pose. Eh eh. Acha turukira kwa gipe.
Bya vrai?
Nta nundi mu client ya kubona canke guserva atari gipe.
Copine. Heza.
Ndakubesha nguru mutu.
Umengo wafashwe na gashari wewe.
Ha? Jero kanyenyeri. Eka ntashari ngira nari keyi. Kandi tu sais très bien.
Ugisha kuri kanyenyeri. Ndakuzi bihagije. Uko ndakubona nakazigo karakurya. Kandi karimo gose. Ugabo wiyuko kwa rwe wahebye gipe.
Mana ndakabona ndamuhebye.
Ari
nukuri ndakabona ndamuhebye. Urya muhubu ntisonera ntanderagira. Nana nkeye. Yaba basafise nankeye niyo kuwa ukagukundana na cousine wanje. Juste ari utugihe bana en plus.
None barakundana
ari.
Ninde yabikubwiye we.
None bari none bari ndakubikubwira hajya ntubibona nukuri. He?
Okay, none bakundana hoho. Cye nva takosa bafise. Ari ari libre. Tena kwa nvari
ha. Uri sérieuse?
Siko vrema ntango ari mbi.
Gucha fatana na ma propre cousine umva ari bisanzwe. Eh?
Sakaje.
Umva nukuri gipe ntanyuba kandi nta nuko yigeza nanko ndaye dayo. Inge nkwereka aho bwico niko rero.
Karabaye none yo. Kanye. Ugira telefone
ndende. Inge ndakwereka. Sin telefone ahumura ni message aho ngira niko rero.
Eka kwandikanisha ndagusabye bihebe. Uhavude ko nashi. None mpubu wandikiye nde wandikiye gipe cyangwa wandikiye kwine eh
Odinga Odi apa
Toyoyo oya vraye makamembe imisi iriyo sinakurindiriye ntajwe mutima wagiye akibuza ko ndagukeneye sa oya kameme bro
inukuri dina rajumba bro
acha
mere hero atangira usanga ne bimetse araduka kadiri kubuvu ngajamaza guhiga inoti
oya frema nimba yari afare inoti yatunyunyika andakuwa bari ukituyikene twese Ako nakoze kuza ndagukeneye mu ndome nkuru
byakwe none gashaho sibimwe byo kwitoza byawe mbega mbira rero uti tubikore gute
ye mimi twa shatoyo iyi umbwire strategy yawe yotuma abanyamitahe bose batoraje kubyinshi
wa muhungu rero no kwicara tugashusha umutwe ico nzico ni duhava tubikora mu minota 5
none basi toyo ubona twohira kuki Basi nukora gutega manje.
Bon. Jewe ugambere na.
Kuru yimbiya.
Kuru. Hagarika. Uyo toyoyo ntacafisa kubwira. Ibanga ryo gutsinda amatora rizimana yonyene nsa.
Siko kwari kumuterera ivyiyumvi.
Mama Thierry naho Imana ikora. Ifasha uyifashije ariko. Irusange si mijuru. Reka toyo amivyumvira
kandi rakomegoze. Reka kugira ubwoba kuru. Ijambo ry'Imana rivuga ngo wizeye umwana w'umuntu aravumwe. Gumiza ivyizigiro ku Mana yonyene.
Oya senge. Nukuru ubwoba ntibwobura. Mu gihe nisanga afite abantu bacumi bari nyuma yanje. Juni nawe yabuze niyo abakwiyeze.
Isuko. Kandi gusenga bifise ikimazi no kwiyamamaza nabyo bifise ikimazi. Erega amafoza. iyo mana uvuga nabandi bahiganwa nakuru barayifise urakeneye gukoresha ubwenge imana yamuhaye kugira atsinde
urakeneye amasengesho uravyumva ngiye kumwisonzeshereza ntajya ntanywa imana imukoreye igitangaro kuru ntugira ubwoba mwana wa musazanje imana iri mu ruhande rwawe
imiti ikora ikoranye wewe senga amakuru na wategura imigambi mizima yoha abanyamitaye kugira bamugomwe bamutore
toyoyo toyoyo tinya imana icyo mvuga ndakizi
mwugira hariyo natutsega yemwe oya nukuri kuru nakore hama imana nayo izoheza gi
kuru wibuke ko imana yagukuye mu byara bya cuma
oya ndabize no kuri
iyo mana nyani tananiwe no kuguha kajya kaezi ndabeshe
nukuri imana ndinde kwibagira
kuneza yawe kura maso ku bantu wizere ici imana yakoze nici giye gukora kuri wewe
imana Hinga gutso biko?
None gakuru.
Sa?
Je nizere ko ivyo mafoza avuze bidahindura gahunda turiko.
Shatoyo. Mafoza ndamwuba nk'umuvyeye kandi nk'ukorera Imana mu. Yego ivyo avuze nivyo. Imana yankwe ku muryango w'urupfumo.
None gashaho ufataye ufashe biriya ukabifatanya nibi wewe umvuzo cyane. None ibivuze abakorera Imana canka abavyeyi urapfa kwemera naho uba wumva bidafashe.
Mafoza ni nararibonye muta. Yari ndaje gukorera imana kubera yabonye kandi kubera zivyinshi
yo kuru wewe nyene wavyivugiye ahirusangi simwijuru rabiye
naho biruko
sinda kubujije kumvira imana
jeje sindabikesha imana sha umva sinako kwagucisha mu nzira zanje reka numvira imana ikibwira amafoza
shakuru Tina suko kuntu wemera ivyo mafoza kubwira byose ninamiti yumvira
ntabwirwa ni imana
cyukuri aya matora wewe uzoyatsinda gutatana umugambi muzimufise
genzo yatsinda
kanye nyine wabuze yego
wishyiraho
oh my god natwitwe yashiri wamaze kuyimpa
none kutangaga jo ntega amajambo nakwandikiye sinakwandika ndikunda fyi
merci kanyere kanje nanje ijya message yo kunyemerera nayishize muri ajoute au favori
nungi abura rawishije no muri archive na discussion
Hewe. Ee kanguma nayo somo kwaciye kanya nkumba meze neza nyene yinshikanye mu ijuru rito Bon, wakuze kunyemerera ko tukundana.
Ingenu bivuga rero, mana, ubugira ngo dumuntu wahatari.
Iyi, uruhatari kanye kuri je. Kandi kuva mwikubona.
Aho?
Aho ye no.
Ngire.
Ndi serie. Uko gipe yari yaramaze gufatisha. Naciye nigira nko utakubona nyene kuko urya turabagenzi kandi urabizi.
Biga nyine ndakubaza. Banza umbyire. Ahanyene waragiye ubanza kumusaba uruhusha rwo kuza kontract.
Cyane gose. Igana tekeza kwa suyu kuko ntamwinjiriye muri relation yiwe na wewe. Yee. Je ndiri ni ngorane kanyenye.
Nukuri ntibyari bikenewe na gatuju. Ntibyari bikenewe namba. Kuko si papa si mama kandi bari mu bindi nta kanyenye raciyumviye. Imwe ndaremye nuko.
Oya, naho mutakiri kumwe. Kameme nabanza kumva isha vyumvira ko ntabona ko ntamwubashe. Ee. Ha. Inkundo zubutsira goye shakanye.
Ukanye na nibyo ntubeshe frame ntubeshe ubuzukuru ibyo umuntu aririrwa aririmba kwa gukunda ama munyu mukisanga no kukubata kuba
aje utashere
oya nokuri nako mvugira muri rusangi nokuri eh nako mvugira muri rusangi uko ibintu bimeze
nokoreshe globalization kanye si twese bigora nkaciwe decision yo se fata mbanza kuyumvira ko bikwiye kugira n'irindi byo ntobera mu nyuma awi
njanye nawe sinabarahosha tabuse hayo nabukeye bafise
ah genda ufise kandi bukwiye bo ushima mbere sinjira mu rukundo n'umukobwa atantumbere akazoza cyo dusangiye uravyumva
ce qui veut dire
eh kanye jone bakobura nyumva
bon oya nukuri antuka mu batipe bagendana n'abakobwa benshi ahirusangi Mujyano kuri wewe sindakunda.
Wala, jewe sindi muri baba jeune baje mu rukundo batesha umwanya bakoka. Wapi?
Ni sawa.
Jewe nkundi. Tukotera intambuko je nawe. tugategura mariage.
Nawe John, tutegure mariage twicaranye rya mbere.
Yo. Niwewe. Urumva. Ujya mu police nkuye kuri muri serivisi urambira ngo reho kwa secretary narinzi gukarabaye.
Yo. Niwe musaza atibara kuri uyu mutsinzi. Ivyo nizo vyakuje mu mutwe vrema.
Ndagashaka kimwe byo mugashore ntavyo wumenya wewe.
Yo, subiza umutima mu nda. C'est moi.
Mbenda kubaziga kimwe. Wabigenje gute ngo tubanane mu biro bya secretary?
Hehe. Nasoroye. Wabaza.
Wewe nawe ngire ufarafise kibazo n'amafaranga we uyafise ntutekana na gatoyi. None haje twara tubonana n'utwara tuganira kandi tukumvikana.
Kare 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 kunyibutsa amaganya ngira nibutse kongira nze kukuraba.
Bivuga nibiki
we? Umviriza. Haje iminsi yose mvuye kukuraba. Shika noga. Ngaca ntanga impuzu bazimese kugira ndabe ku munyu ko aba prisonier nabaje kubaraba wumva.
None ushatse kuva kugera nje nuka rero.
Bidasanzwe. Igawe ntuyumva. Kandi Jenny baza kwicumba bagushizemo arico kiritera ehe
akije nibiki
nakuzaniye akadizo dohiza
gakima gakima gakima
uye nta gakima eha kirashacuma ntuzu havugwara tifuza
gakima rabuzura kure rabuzura kuresha amafaranga ibintu bikenewe
uye hano ntimukwiranye wewe urumva oya nta kindi nkoraje watari bikenewe aha
ni Theodore
ugya secretary yankundira ejo nozindukanya abamaso bagatera makaho mu cumba cawe none sha yanyankiye kijya gikenya
utiki
namwinginza aranga
daki ndagusabye ukura amafyeri yawe ngaho sha urihe kuno amafaranga mu byo burufa
sa amafyeri icuma ni kibazo cha santé mentale we nguvyumva iyi minuku gayo tuma umuntu ayinga
umva ndakubwira ushaka kimwe namwe yadufise ugutu
ufata ibintu
mvuga ibikenewe umpa makuru ya vrio ngaha anyagezweho ngaho rusange uhongira umbwiye mbega wa mugambi nakubwira ugeze he
yo mon frère nabiyari nakamuna
habaye
ya maeforo yose ngira muri kampani ewe ni mfaga gusa rya shano John kagahungu nakubwira iguma hejuru
none ndakubaza none mukurindira ku televiziyo yugurura none cyakukivi cyakuri tere hama muhanga
tere ya hehe kwa hirusangi hose hanyagara abajene bambaye umupira ariko cuma je perd mon temps
umva nakubwira uhe narakubwiriye uriye gutumwanya kubidakenewe shiramwe nguvu uhugurura televiziyo
cuma naho televiziyo zokugurura simbona ko hari ico nzohanoba byiza nosokora ubutunzi bwanje butarahaherera ngo nzohave mburana gapapa
umviriza ndakubwire si wowe usokora ahubwo ariko aradutobira niwe dusokora mu bakandida ugasigara ukinira ku rubuga rusukuye neza niyo solution yonyine mbona kugira ngo ushobore gutsinda aya matora nta kindi je mbona
cuma
nta yindi solution
tanga insiguro y'amajamba goye uvuze
ngo bagirene mukurindira kumenya uko bizokurikira reka tube turasomera interano mwatanze ku gice giheruka ariko kandi nkuko dusanzwe tubimenyereye reka tubanze twibukanye akabazo kari kabajijwe mbega nikiye cigwa mukuye mu kiyago cha toyoyo na mugenzi we interano z'uno munsi reka tuzihere kuri Vincent Niyonkuru avuka mu ntara ya Murambya ku musozi wa Kibogoye ahitwa ku mazi y'umwami yagize ati cigwa nkuye mu kiyago cha toyoyo na mugenzi we nuko mu gihe cyo gutora abarongozi kiriho abantu batwagwa n'ibishobisho bagatora baravye ico bapfana canke ivyo bavuye n'ivyo baciyemwo ati ntibite kukumenya ko ivyo biyamamariza ari vyo bashoboye ati ivyo navyo bigahava bigatuma iterambere rusangi ridakunda atahubwo akaguma kwikwegera ko navyo bikaguma bikwega kujyana mupfa amaronko nitunga Undi munywanyi yatwandikiye ni Nduwimana Olivier ava mu ntara ya Bujumbura muri commune Cibitoke yagize ati cigwa nkuye mu kiyago cha toyoyo na mugenzi we ati nuko iyo tugeze mu bihe byo gutora umurongozi yaduserukira nuko tutoraba isano dufitaniye ntuwitoza canke ngo twisunge icu witoza ari yatahubwo twuraba imigabo n'imigambi witoza afise tutisunze umugwavamwo Jean-Marie Dieu merci avana we mugihe mu ntara ya Gitega ku mutumbo wa Kibogoye yagize ati mu kiyago cha toyoyo na mugenzi we dukuyemo ko tutotora umuntu ngo nuko dusangiye umugwi ahubwo twuraba umuntu abishoboye afise ubumenyi n'imigambi iteza imbere izine ati kandi akaba umuntu aharanira ineza n'iterambere vya izine ati tawe ku mugwi akomokamwo ati kuko ivyo ari bimwe mu mushinge w'iterambere nakareba sokuru bacu barayamaze ngo utora nabi ugatwagwa nabi Wundi mwenye atwandikiye ni ngenda kumana Edouard yiga muri kaminuza y'umuco ngamwisagara cha Bujumbura muri campus ya Mutanga Nord akaba avuka mu ntara ya Buhumuza muri commune Gisuru muri zone Nyabitsinda yagize ati mukiyago cha Toyoyo na mugenzi we nkuyemwo ivyigwa bibiri ati ubwa mbere nakugaya umuntu utamugaraguye atahaje umuntu uko abari kose muhakanya akuyagira akari ku mutima mubaze ibibazo maze ubone gutahura uwari we umenye kamere kiwe ati niho womenya uko ubwo butware yashaka zo bushobora Tichangari teka mitwe. Wafumugaya ivyavuze hakugaya umuntu. Ati y'abantu bariko bariyamamaza bashaka amajwi bose twobumviriza tugacagura uwo dutora yitaye ineza n'inyungu ya bose hamwe na izine. Atubwa kabiri kuba umunyamahoro mu myiyamamazo mu matora mbere n'inyuma y'amatora biragaragara neza ko Toyoyo ari umuntu mwiza w'umuhanuzi kandi azi gutekanya abantu mu gihe bashushe ati bituma ukwiyamamaza bigenda neza amatora azoba akazoba mu mutuzo maze hazoce haba nezererirwa abazo babatowe ataho bahengamirie Uni mwenye ya tukwantike ni Robert Mbazumutima ava munhara ya Bujumbura muri komine Mpanda muri zone Rugazi aho yagize ati mukiyago cha Toyoyo na mugenzi we turatahura ko mu bihe by'amatora tukukumviriza imigabo n'imigambi y'abiyamamaza ati twotsinda ibishobisho twomaduka ku bikomere by'akahise tukirinda n'ibindi byose byo dutuma duhitamwo nabi mu matora ati byo byose tukabikora kugira dutegure twongere dutegurire kazoza keza twebwe n'abazo dukomoka ko ati kuko mu gihe twogira amahitamwo mabi mu shiraho indongozi ingaruka mbi zitugaruka ko twebwe hamwe n'abazo tukomoka ko ati muri ico gihe rero izo ngaruka mbi zitera ibikomere ugwanko n'amaca kubiri ari vyo nkwezi ya mabi mukibano ati mu gihugu ndetse no kwisi yose ati two kwa madushishuza mu mahitamo yacu kugira ngo twirinde ko amatuvuga ngo iyo menya ati kuko iyo menya izibiba byabaye Reka intererano z'uno munsi tuzirangirize kuri ya Muremye James avuka mu ntara ya Bujumbura muri komine Bukinanyana muri zone ya Gahabura ku mutumba wa Gahabura yagize ati numvirije kiyago cha Toyoyo na mugenzi we nuko Toyoyo yashaka kumenya ingingo yo kwisunga imbere yo kuja mu matora ati ivyo yobishika ko ari uko abanje kumva imigambi y'uyu n'uwundi ati isunze umuryango ubwoko canka karera avamwe ati rero no mushimira kuko barayamaze ngo ugende ishambu tazi ugashe inkono utazi ati kandi ngo ugende utabaza ugasaza utamenye ati nkanura abantu bafise ivyiyumviro nk'ivya mugenzi wa Toyoyo ko imbere yo kuja mu matora ari ukubanza kumenya imigabo n'imigambi yanyene kwitoza ati kuko hari benshi dupfa gutora gusa bikarangira twicujije ngo kuko uwawe atamba nabi akakumaramaza reka intererano z'uno munsi tuzigarukirize ngaha tubonereho nakajyo kugusaba imbabazi mwege mwese mwatwandikiye ariko tukaba tutashoboye gusoma ubutumwa bwanyu ni kubera ko akanya katubanye gato ubu naho ni wa mwatu somera akabazo kugicemeje gukurikira akabazo nakagakurikira mbega inyifato yakuru yo kwemera byo mafoza avuze ngo nuko ari umukuru muyivuze kwiki ndasubiramwo mbega inyifato yakuru yo kwemera ibyo mafoza avuze ngo nuko ari umukuru muyivuze kwiki akabazo murakumvise mukamufise ico mushikiriza mutwendikiye kuri hano imeho mu minyere yari yo 61 ubusa 9 103 eka nawe wifuza kwironkera igikino muri kiri kuri kundwi biciye ku Mwara WhatsApp nutwandikiye kuri nimero 61 ubusa 9 103 tuweze tugushire muri umugwi mushobora kandi no kubandaya mudukurikirana ku mbuga zacu arizo Facebook hamwe na YouTube imbere kurangiza reka twibukanye ko cari gice c'amajanchenda n'umunani muri gwa rukurikirana rw'igikino muri kirukuri murakoze naho butaha
cari gikino muri kirukuri
Nimuze mutangwe gusubira gutega yompi nkuri abaseruko n'abarengero ku munsi wa gatatu isahimwe n'igice z'ijoro no ku munsi w'Imana isahimwe n'igice z'agatondo kuri radio isanganiro
Muri kirukuri n'igikino mutegurirwa na la benevolencia